iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashyikiriza ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Musaha. Kaze mwese. Uyu ni umunsi wa gatandatu. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turabashyikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta. Iyo nteguro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavamwo. Abagwiza tunga bava mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini East Africa Community iribwirizwa ribaha uburenganzira bumwe n'abarundi mu guhiganira amasoko. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta gisungwa gushika mu Burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu 2008. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien Diyo kubwayo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata cy'ubutunzi haba mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu. Ndiyo kubwayo yetse abashinga amateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye.
Iyi integuro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya kwahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka. Kindi nacyo gihambaye nuko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamo ibintu bijanye n'ibiturire. Rero muri iyi nteguro y'ihinyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro.
Iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho kubwaye asanga byo ikomeza.
Hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe. Ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha akarorero n'utanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka iratwarigeze kubibona mu 2014 aha mu gatungu habaye ibyago tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikogwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'inyandi itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana.
Integuro y'iribwizwa rishasha uburenganzira bungana abagwiza tunga bimvukira nawo mu bihugu bya yase. Ibi harabashinga amateka bitanyura.
Cyere rofisa amakenga yuko turavye ibihugu bibanye nko muri Tanzania usanga meme na permis de travail igoye kuronka ko natwe code de marché public yo muri ibyo bihugu yoba yugururira abarundi byoroshe nkuko uburundi buriko burabikora.
Umushikanganye ndiho kubwasanga amakenga adafashe.
Mu Burundi twarinjiye muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko hariho rero ivyo twabona yuko bizotugirira akamaro kandi biriho. Rero tugeze kuri iyi chapitre y'ama marché public mukagira amakenga mubonye yuko twashizemo yuko nabo muri aka karere bashobora kuza gusumisha nabo gafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu arashobora kubitegera. Mugabo ku rundi ruhande nuko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba, bari bakwiye kugira ubwoba ngo nuko bagiye muri competition n'abandi bo muri aka karere. Si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku imiryango. Abagwiza tunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo.
N'ikibazo cy'ibiturire nticyahaze.
Nibyo etike deontoloji vyama vyatanzwe mugabo ikibazo cy'igiturire n'ikibazo gikomeye. Nagomba kubabazanya ko bamushikirangaje haravugwa mwa kijya kigo yuko umbore n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cyane. Nibaza ko umbore moshiraho izindi mesure kugira ikibazo cy'igiturire mwa kijya kigo kigabanuke.
Naha nyene ndiho kubwayo sikabibona.
Ikode etike de deontoloji kurya igiturire n'ikibazo chakami kumutima w'umuntu. N'uyu munsi atayihari hari haba kabirya, naho ziri hari haba birya. Ariko nitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo kuko no kwigishwa no kumenya kufisa ingendo ugenderako intumbero ugenderako navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza.
Abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene.
Turabona ingene ariko yatanga amasoko keshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu bandi. Hariho rero abacu bakorora ibiciro kugira bironkere isoko gusa, bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bari kubashira mu ngiro ibikogwa ugasanga babikora bikura batabikora neza ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifise
abashinga amategeko ijana batandatu harimo abari batumye nibo bemeje integuro nshasha yibwirizwa harigiye kugira ngo itunganywa ry'amasoko ya leta iyo integuro yemeje ijana ku ijana akatari gake amashyirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwa muntu nayagwanya igiturire yaridogeye igisata gitunganya amasoko ya leta ko camunzwe n'igiturire kandi kwa kenshi abatsindiye amasoko batabayifitiye ubushobozi eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izotera imbere izoteza imbere urwego rw'uburezi mu mugambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu buzobe bushingiye ku bumenyi yamara ibitsigiriye by'abarangiza amashuri yisumbuye amashuri makuru hamwe na za kaminuza ntibaronka akazi bibandanya kwiyongera inkuru yo mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa
imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka irindwi iri imbere bwa Edouard Ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara nubwo hari naho bitameze neza uru n'urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka 23 ishize imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu 2013 umubare w'abigagamo basagaga 180,000 bangana na 25% n'ibice 4% by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro muri 2016 umubare wabo nawo urasaga 200,000 bangana na 23.5%. Naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya 2015 harangije abanyeshuri basaga 100,000. Muri bi 16 n'imisago bangana na 16% barangije icyiciro cya mbere. Naho abandi basaga 8,000 bagize 79% barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abasaga 500,000 nabo bari kuri 5% barangije icyiciro cya gatatu. Nubwo biri uko ubushomeri kubarangiza biganje mu rubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha. Imibare ya 2017 irashyira barangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri 27.7%, igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri 35% badafite icyo bakora. Ministre w'intebe ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka 7.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Guverinoma yashishikaje kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu Rwanda kugira ngo zitwunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya Innovation Fund. Hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya.
Bamwe mu badepite barasanga icyo ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa. Depite Constance Mukayuha arasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo.
Mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo ariko se ko ari benshi turabakoresha iki kugira ngo tubabusorve vuba nuko bakwihangira imirimo. Haba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekonveriti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse kwabangabo bose ntabwo bazahabwa akazi na leta bakahagiva iyo rekonversiyo ariko turukana bahuza na secteur financier kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo. Ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza secteur financier ari byo byatuvana muri iki kibazo cyashomaje kuko kiraremereye.
Umukuru wa guverinoma akavuga ko Ministeri y'ubucuruzi n'inganda yagihagurukiye.
Aho ngaho Ministeri y'ubucuruzi n'inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute kugira ngo n'ibyangombwa ture ko standards zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa. Abakora imitobe n'ibindi.
Naho Depite Pelagie Mukantaganzwa wagasanga byibura barangizaho kugira ngo bakomeze bashomere leta yakabashyiraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro.
Natekereje nise nta cyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu niyo bahabwa amahugurwa y'igihe gito ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko.
Ministre w'intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bizi ubuhinzi n'ubworozi.
Abo bajire nabo barimo kutufasha ndetse bamwe muri bo batangiye kuba abamembers baza cooperative bagiye gufasha akagenda agiye gufasha abahinzi gutunganya ishanga cyabo banarangiza akamera nk'ufashemo shares muri cooperative aho bati nange reka mfatanye namwe ubuhinzi. Ibyo rero binatuma ugo rubyiruko rwize izo siyanse na teknoloji uruhero rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi.
Ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu Rwanda 2011-2014, abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda cyagaragaje ko bari ku 9%. Kuba rero mu 2017 bari kuri 35% bitomora ko baba bari kubye hafi inshuro enye. Nicyo kimwe n'ubushomeri ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza 2011-2014 bari kuri 14%, none ubu bari kuri 27.7%, nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri. Kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka 7 ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi. Ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka, kandi kugeza ubu itarigeze igera ku mpuzandengo ubutegetsi bwifuza. Uretse iki kibazo cy'ubushomeri ku barangiza kwiga mu Rwanda, abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira. Impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayazana y'ipfapfana ry'ireme ry'uburezi. Bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba zitajegajega. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu ku makuru badushikirije mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabaramu kijani chuti wa kunzi mwahise mokumvulizi vigani lovzira diju gya Amerikari Samina ni Washington DC mukirundi ni Kinyarwanda. Hano mwristu ya chumi numunani mwilikume na Joe Diani na Hazwe ndongwe vigani lovzino mganyi.
Vyabi indi ko imigambo idakora, mashirahamwe nyigenga dakora, amaradiya dakora, vya hagaze. Vyabi indi ko itunga ry'igihugu rimeze, rimeze nabi ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana. Vya hagaze. Cya gihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira. Chagi siri kare chagi polisi ya perereza biriko birasambugwa byahagaze. Ibyo byose tuzita uca twicara tuvyumvikane tubirabe.
Uyu ni Leon Sengenda Kumana icegera cy'ubutwara umugambwe sabanyafrodebu hari mu murwi urimo abatavuga rumwe na leta bitavye ibiganiro by'abarundi bimaze iminsi bikobera rusha muri Tanzania. Ngenda Kumana arageruka kuvyo uwo murwi wari umaze kugera ko kuri wa gatanu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nongenda bahikazi ibiganiro bihuza abarundi birabandanya rusha muri Tanzania. Kuri wa gatanu byari bitegekanije ko abanyepolitike b'abarundi bahurira mu nama ya bose kugira ngo bashikirize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu mirwi itandukanye, ariko siko vyagenze. Ibiro vy'umuhuza vyabonye ko hava haba uguharira no kutumvikana bigatuma bamwe biyonjurura. Pierre Clavernier nkuru akoreje Ijwi rya Amerika rusha haratwibutse uko vyagenze.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza abarundi canke ngo ukutumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye vyiyumviro abanyepolitike bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoce bishira habona urwandiko rurimo ivyumviro vyabo vyose, mu nyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako. Nk'urubanza rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi iruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagaburanyama. Umugambo wa PDR utwagwa na Gabriel Banzawitonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turabye leta mfata kibanda nta kamarizanira abarundi nta kamarizanira igihugu, kandi twe turemera ko amatora ya 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitore na bene igihugu. Nibaza ko rero mu imanyu sigaye icyo turadishinga nicyo gutegura amatora y'2020. Cyo gituma rembere kenye akamo bagenzi banje b'abanye politiki bari mu mahanga baze gufatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro kugira ngo ibyo barondera muri leta mfata kibanda zo bironke inyuma y'amatora bigendeye amatora twarose amajwi twahawe na bene gihugu kuko Burundi baramaze kwinjira mu ntwaro rusangi mu ntwaro ya demokarasi kandi twifuza ko iyo ntambwe yosubira inyuma turasaba muhunza yuko yodufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira ahare mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindo bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu
abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze guceka ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe rebo sengenda kumana nicege cyo twara umugambwe sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi
turabe ko bwa bwicanye mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatoga ibiziga byahagaze byabindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze byabindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cyagihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira cyagisirikare cyagipolisi byaperereza biri ko birasambugwa byahagaze ibyo byose duca twicara tubyumvikane tubirabe icya gatatu rwa tuti ko none byo twasezerana byose bitaja mu ngiro byama byananiranye kugira bije mu ngiro akarere ko dufasha iki ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika byo dufasha iki ishyirahamwe mpuzamakungu byo dufasha iki twebwe twofasha iki byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu nkarujya rwego rw'umuhuza ntiruri ko byo rwateza gukora hariho umugwi uje kuba ibyo kubahiriza by'agateka kazi na muntu nturi kuri ako byateza gukora hariho umugwi ujejwe gutohoza ukuri kuri kazi no gusubiza mu Burundi nturi kuri ako byateza gukora nibindi nibindi ko mugaranti ivyo bibeho
ubwo ruhande nyene rwashimikiye kugushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimo no rubando rw'amashirahamwe yigenga hari ivyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi byo zikingira nuko hoja inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasaniyajeje gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatano kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi w'inama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwijwe ijya Amerika ko atari gikorwa coroshe kuko ariho azoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano vya Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje kumuhinga mu kuri wa gatanu integuro y'ubwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta Integuro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavugwamo nk'uko vyemejwe n'umushikiranganje yajeje vy'amasoko ya leta inkuru ya Eroje wirikaneza koreje rya Amerika ibujumbura
Itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta gisungwa gushika mu Burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu 2008 umushikiranganje w'ikigega cya leta Domitien Diyo kubwayo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata cy'ubutunzi haba mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu Diyo kubwayo yetsa abashinga amateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye
iyi integuro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya wahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka kindi naco gihambaye nuko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamo ibintu bijanye n'ibiturire rero muri iyi nteguro y'ihinyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro
iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho kubwaya asanga byo ikomeza
hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe uburero tukifuza yuko itegeko yokorosha akarero nonotanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka iratwarigeze kubibona mu 2014 aha mu gatungu habaye ibyago tukasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikogwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'inyandi itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana.
Integuro yiri bwizwa rishasha iburenganzira bungana abagwiza tunga bimvukira nawo mivugo vya yase ibi harabashinga amateka bitanyura
cyere rofisa makenga yuko turaje ibihugu bibanye nko muri Tanzania usanga meme na permis de travail igiye kuronka ko natwe code de marché public yo muri byo bihugu yoba yugururira abarundi byoroshe nkuko uburundi buriko burabikora.
Umushikanganyi ndiho kubwasanga amakenga dafashe
Burundi twarinjiye muri aka karere ka Afrika y'Useruko hariho rero ivyo twabona yuko bizotugirira kamaro kandi biriho rero tugeze kuri ishapitre y'amamarché public mukagira amakenga mubonye yuko twashizemo yuko nabo muri aka karere bashobora kuza gusumisha nabo gafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu arashobora kubitegera mugabo ku rundi ruhande nuko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba bari bakwiye kugira ubwoba ngo nuko bagiye muri competition n'abandi bo muri aka karere si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku imiryango abagwiza tunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo.
N'ikibazo cy'ibiturire nticyahaze
nibyo etike deontoloji vyama vyatanzwe mugabo ikibazo cy'igiturire n'ikibazo gikomeye nagomba kubabazanya ko bamushikiranganje haravugwa mwa kijya kiko yuko umbure n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cyane nibaza ko umbure mwoshiraho izindi mesure kugira ikibazo cy'igiturire mwa kijya kiko kigabanuke
nahanyene ndiho kubgayo sikabibona
ikode etike do deontoloji kurya igiturire n'ikibazo chakami kumutima w'umuntu n'uyu munsi atayihari hari habakabirya naho ziri hari hababirya ariko nitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo kuko no kwigishwa no kumenya kufisa ingendo ugenderako intumbero ugenderako navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza niha aba hirya no hino twumva hariho amashirahamwe vyukuri akora neza kandi giture kikavamo nuko bafise imigambi n'ibikoresho byo gushobora kugwanya ibyo byico giture.
Abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene.
Turabona ingene ariko yatanga amasoko keshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu bandi hariho rero abaca bakorora ibiciro kugira bironkira isoko gusa bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bari kubashira mu ngiro ibikorwa ugasanga babikora bikura batabikora neza ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifise.
Abashinga amateka ijana na batandatu harimo abari batumye nibo bemeje integuro nshasha yibwirizwa harigiye kugira ngo itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro yemeje ijana ku ijana. Akatari gake amashirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwa muntu nayo agwanya igiturire yari dogeye igisata gitunganya amasoko ya leta ko camunzwe n'igiturire kandi kwa kenshi abatsindiye amasoko batabafitiye ubushobozi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijuri Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abajeje ntwaro ma commune ya Mpanda na Rugazi yo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bemeza ko abana bo mu duce tumwe tumwe twayo ma commune bageramiwe n'ingwara zituruka gufungura nabi indongozi zo ku rwego rw'intara zisigura ko biva ku kutamenya gutegura imfungurwa z'abana abandi nabo bakavuga ko nyabu nabatagira ivyo bategura. Diane Ndonse akore Ijuri Amerika ibubanza.
Nubwo atabitigira bitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara ingwara zo gufungura nabi mu bana uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama, Nyunzwe, Kabanga hamwe na Nyagatara. muri Manda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsis Niyungeko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara, ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwe imwe, mugabo sico bivako hariho vyukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise n'umuceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari, hari hirengarenga, hari hamakubi, n'uvuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo bajya kugura amafaranga kuko zirimeza. Rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari canke uwo muceri, umwana ntashobora kugwarana kwasha. Abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba, abandi nabo bakegera ibigo, hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita Farne, hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi, kandi turamaze kubona ko bifasha.
Abavyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijyanye n'inyigisho, ariko bagahura n'ingorane yo kubura imfungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika imfungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batwize ngene duhingura imfungurwa z'abana bivuye mu byo turima, ariko rero ibyo batubwira duhingura hari igihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make, udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'imfungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo yikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira, murumva ntibigenda neza aho rya bitwigisha. Icyo kigo cya Farne cyarakoze mu mwaka uheze, ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwana banyana ngira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima, tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero. Abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka, ivyo abanyagihugu bita irobo, ukotwa amafaranga ari hagati y'180,000 n'100,000. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza, urabona nta ndimiro bafise barima, nta hantu hariho baza gucitasha. No kuvuga ngaha twebwe nk'aha twe tuba ku maparasera, hambere sinzi ukuntu tuzava tubigenza no kwibatizwa kuyiba. Aha twebwe naho tujya mu maprodu ya kurondera itasha ntayo turonka, kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntayo turonka tukuriyo tasha, ntayo dufise turima. Niyo mpamvu
aha bana urabiriza ubusa, uronse ko dusombe bakatujya tugaragara bakarara uko bakanywa amazi bakaca baryama ntacyo biririga. Urabona hari kwese tuba ku maparasera ntawe ufise harima rona umwaka ntanu waronse n'inoti ngo nkote nukaje na gatoyi naye gukote no naho harazimbye. Irabo ya ahantu tere nyumba ati ibigori umva hose harazinze, urumva tayafise nturonka ayo mahera ukotese n'inda ari sikuma yinzira uko nyene.
Abavyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka, ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango, atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwijoro bandagije ubusa nubona zinduka inzara sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikino yawe ntabyo afise canke ntayabitetse?
Yarabiteje barase kubimba.
Kubera iki?
Umva avuga ngo ku ishuri ngo turarya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe.
Imiryango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal, don't you think so? Si no quemere dicho nada. Sagera geza mojito fitera. Doña merera, Sakukunda pe. Be my lover.
Ngaha dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ncuti bakunze ariko imbere ko duhana gahindukire ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Diane nahazwe rero na Innocent Kimenye mari kumwe muri no mwanya tudasize inyuma engineer Justin yari muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu
Ababandanyije gutega amatwi radijwi rya Amerika mu masegonda make saa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha. Kazi mwese mubandanye mwumviza radio ijwi rya Amerika.